Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, mwese muriko muratwumviriza kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatatu tariki 29 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo,
nanje Edi Rwema hano muri studio ya 17 i Washington DC. Wiriwe neza Fidel, namwe abatwumva ndabasuhuje. Ni saa moya n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Aho rero twebwe tugira tuti bayishyizeho kugira ngo ntihagire n'umwe mu bo bari bakeneye ashobora kubakoresha pako batamufata.
Uyu ni Ansel niko yagize ayoboye ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu rige iteka, avuga ku ngingo y'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika ya Burundi ishyiraho umugwi ujejwe gutohoza abo avuga ko ari inyuma y'imigumuko. Inkuru hamwe n'izindi nkuru zikomeye ku isi, harimo ikinyamugigima n'inkurikizi zacu mu gihugu cya Nepal, turazigaruka ko mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba, baduhere ku nkuru yerekeye Burundi. Intara yo mu karere ko muri Afrika mu buseruko yishuye n'agacerere gakomeye ku myiyerekano ibandanya mu Burundi yo kwiyamiriza igenwa rya President Pierre Nkurunziza kugira asubire kwitoza mu kindi kiringo mu matora yimirije mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu. Iminsi ine inyuma y'uko imyiyerekano yadutse mu Burundi, inyuma y'uko abantu babiri cyanke barenga mu bari mu myiyerekano bishwe, n'inyuma y'uko Leta y'u Burundi yugaye amaradiyo yigenga, ibihugu bihana urubibe n'u Burundi nta na kimwe birabivuga ko. Nta tangazo riratangwa icese n'igihugu cya Kenya cyanke igihugu cya Uganda. U Rwanda rwakiye impunzi zirenga 200,000 zihunga ubwicanyi mu Burundi, narwo nyene rwagumye mu gacerere. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko Burundi burimwo nta tangazo rirashikiriza. Sarah Jackson, icegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko, yabwiye Ijwi rya Amerika ko yifuza kubona inyishu ikomeye y'ako karere. Muri icyo gihe Leta y'igihugu cya Canada yasohoye itangazo ryerekana impungenge z'icyo gihugu ku bwicanyi bwabaye ku munsi w'Imana mu Burundi. Leta ya Canada imenyesha ko itewe impungenge n'umwuka mubi wa politiki utera wiyongera n'amakuru yizewe y'ubwicanyi bukorwa n'abagwanyi b'ishami ry'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi mbonerakure barya umutima abanyagihugu mu Burundi. Kubera izo mvo, ibitigiri binini by'abarundi bariko bahungira mu bihugu bibanyi cyane cyane u Rwanda, Leta ya Canada isaba imigambwe yose mu Burundi gukora mu mahoro kandi yivuye inyuma mu gikorwa cyo kugarukana umutekano ku barundi bose, ibintu nkenerwa cyane kugira haba amatora yigenga kandi atagira utunenge mu Burundi. Leta ya Canada isaba u Burundi kwisunga amasezerano ya Arusha, amasezerano yerekeye demokrasi, amatora n'ubuyobozi mu karere ka Afrika u Burundi bwateye ku igikumu, n'ivyo Burundi bwiyemeje mu makungu harimwo mwishyirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa francophone.
Ibindi bihugu Fidel byagize icyo bivuga kuri icyo kibazo harimo n'igihugu cy'Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya Indonesia cyarayikishe imfungwa 8 zari zimaze igiye muri gereza ariko zarakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge bitemewe n'amategeko. Nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera wa Indonesia General Muhammad Plasketo, izo mfungwa zirimo abanyanigeria 4, abanyaustralia 2, umunyabrazil 1 n'umunyaindonesia 1 barashwe. Icyo cyemezo cyo kwica izo mfungwa cyanenzwe bikomeye n'ibihugu bitandukanye. Australia yari yakomeje kotsa igitutu igihugu cya Indonesia guhagarika iryo yicwa, yahise gihamagaza ambasaderi wacyo warugihagarariye i Jakarta. Naho Perezida Dilma Rousseff wa Brazil yavuze ko iyicwa ry'abanyabrazil ari igitotsi gikomeye cyane ku mubano hagati y'ibihugu byombi. Perezida wa Indonesia Joko Widodo wagiye ku butegetsi mu kwezi kwa cumi umwaka ushize yemera ko guhanisha igihano cy'urupfu abinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu cye ari kimwe mu bisubizo byo guhagarika burundu icyo kibazo. Ahandi havugwa inyongwa ry'imfungwa ni muri Korea ya Ruguru. Ibiro by'ubutasi bya Korea y'Epfo bivuga ko Kim Jong-un yategetse iyicwa ry'abayobozi bakuru 15. Umwe mu bayobozi banyonzwe ni uwahoze ari minisitiri wungirije ushinzwe amashyamba. Mu mwaka wa 2013 uyu muyobozi yategetse iyicwa ry'umuvandimwe we Jang Song-taek nyuma yo kumushinja ibyaha by'ubugambanyi.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryamenyesheje ko ritanguye gutanga ibifungurwa n'imiti uno munsi wa gatatu mu gice kiri hafi y'ahabereye ikinyamugigima gikomeye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu gihugu cya Nepal aho igitigiri cy'abapfuye kimaze kurenga 5,000. Utwigoro tw'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje gutanga ibifungurwa PAM mu micungararo y'akarere ka Gorkha twabaye mu gihe abategetsi b'igihugu cya Nepal bemeye ko leta iza kwishura neza kurushiriza uno munsi wa gatatu ku bakeneye ibifungurwa amazi n'uburaro. Muri icyo gihe abakozi bajejwe gutabara babandanya kurondera mu bisigarira by'amazu yasambuwe n'ikinyamugigima gikomeye cyane cyabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Ku muhingama w'ejo kwa kabiri umugwi ujejwe gutabara wa Abafaransa barakuye umuntu mu nzu yiwe yari yasenyutse ku mugwa mukuru wa Nepal, Kathmandu, aho yarafatiwe mu kiringo kirenga amasaha 80.
Abashinzwe amatora mu gihugu cya Togo batangaje ko umukuru w'igihugu usanzweho Florent Nyasimbe ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa gatandatu ushize. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora Tafata Biu yatangaje ko Nyasimbe yagize amajwi 1,200,000 bivuze 59%. Umuri hafi Jean-Pierre Fabre we yabonye amajwi angana na 35% mu majwi y'agateganyo. Iyo mibare niramuka yemejwe bizaba bivuze ko umuryango wa Nyasimbe uzaba ugiye kuyobora Togo imyaka irenga 50. Florent Nyasimbe yagiye ku butegetsi mwaka w'2005 asimbuye se Nyasimbe Eyadema wari umaze gupfa ayoboye Togo imyaka 38. Fabre utavuga rumwe na leta yavuze ko ayo matora yaranzwe n'uburiganya, nubwo umunyamabanga mukuru wa Loni Ban Ki-moon yavuze ko amatora muri Togo yagenze neza. Biteganyijwe ko ibyavuye mu matora bizemezwa n'urukiko rurinda itegeko nshinga.
Leta y'igihugu cya Nigeria itangaza ko basirikare 46 ni leta y'igihugu cya Nigeria muri Antunga itangaza ko basirikare 46 bishwe mu mpera zindwi irangiye mu gitero mu gihe inteko zariko zitana mu mitwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram ku byerekeye kwigarurira izinga ryo mu kiyaga Chad. Abategetsi batangaje ku wa kabiri ko abagwanyi 156 bishwe kandi mu gutana mu mitwe kwatanguye inyuma y'uko umugwi Boko Haram ugize igitero ku izinga Karamga ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Igisirikare cy'igihugu cya Nigeria cyatangaje ko cyasubiye kwigarurira iryo zinga kuva icyo gihe. Ibihugu bya Nigeria, Chad na Cameroon biherutse gutangura ibitero bigenewe guhagarika umugumuko w'umugwi Boko Haram wahitanye ubuzima bw'abantu barenga 10,000, abandi barenga 1,000,000 barava mu byabo mu buseruko bushira mu buraruko busira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyi gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose, yumvikana kuri FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi mudukurikira ku murongo wa FM 94.9 na 95.2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com.
Ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba biri bwibande ahanini ku gihugu cy'u Burundi. Muri icyo gihugu imyigaragambyo y'abamagana icyemezo cy'ishyaka riri ku butegetsi giha Perezida Petero Nkurunziza uburenganzira bwo kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu igeze ku munsi wa kane. Iyo myigaragambyo ikaba ikomeje kubera mu nkengero z'umurwa mukuru Bujumbura, aho abigaragambya n'abapolisi bakomeje guhangana. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni uri Bujumbura mu Burundi. Tabita, ushobora kutunyuriramo muri make uko byari byifashe uyu munsi? Ese abigaragambya bakomeje kwigaragambya?
Ego nuko uheje kubivuga, ari abagira imyerekano barabandanya kuri kugira kane imyerekano ibera muri amakarite nyene amakarite y'igisagara ka Bujumbura, ayo ni Ngagara, Nyakabiga, Jabe, Mutaga na Cibitoke na Kanyosha. Muri ayo makarite rero ko byibonekeje nk'uko byahora yuko hariho abantu bafite inzandiko na cyane cyane urwaruka. Urwo rwaruka nk'uko Nyakabiga rusaba ngo ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ngo ndagikeneye, hanyuma uyu munsi nubwo twabiboneye amabarabara yari yugaye hariho amabuye hariho imiduga yashaje basiriye hariho ibyatsi basubira mu ibarabara ukabona yuko ariko baragira nk'urukino imbwa n'akayabu aho baguma bacengacengana n'abapolisi ku misaga naho rwarukaga rufite injyandiko zivuga ngo twasagen manda bivuga ngo kuriya n'igikinzo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu hanyuma bagasaba kandi ngo iradiyo rpa ngo yigirije nayo nyine kwari gucengacengana n'abapolisi urudakaza habaye rero nuko uyu munsi mu myaka bijyaho abarongoye imigambwe bahatiye nko mu masaha ya saa munani aho bakiye kuraba abagira imyerekano hanyuma baramuka imiduga yabo mugabo bahitamo kugenda n'amaguru kuramutsa abagira imyerekano ikindi nukubwira rero edi ni uko ubuzima bwa kiyeri bwimba cyane urabona yuko ibarabara naho uyu munsi ntusa neza kuko iratembera ukabona ari nyinshi mugabo yanamangazini arugaye amatelefone nk'amakarata ya telefoni kugira ngo umuntu ashobore guhamagara byakira ibyuma nk'ikarata y'ibihumbi bibiri aho umusanze batoye ibihumbi nk'ibihumbi bibiri n'atanu imiduga nk'itike yo kuduza igitega ahantu aho bageze ku bihumbi bine bagukurikije bagushyira amayeri ibihumbi cumi na bitanu umuntu rero ari ufite ibanza avuga ati ndatomboye kujya mu kayanza n'utu nini usanga ku mambasade abantu baruzuye nka ambasade y'u Rwanda nahaciye ku mugoroba abantu bari buzuye ari benshi cyane abantu bagera nko ku majana mbere bari kubarumbira ibyangombwa ngo bagende mu bihugu byabo.
Tabita Mukamusoni, mu minsi ishize habayemo uguhangana hagati y'abigaragambya na polisi ndetse n'urwo rubyiruko uvuga rwitwaje intwaro, ariko nyuma haje kumvikana ko haje igisirikare kugira ngo gishobore guhoshya iyo myigaragambyo. Ubu ngubu uko guhangana kwaba kwarakomeje bimeze gute hagati y'abigaragambya n'inzego zishinzwe kurinda umutekano?
Yego nuko byamye abiyerekana baragira abagira imyerekano nta bigwanisho baba bafite ariko baba bafite amabuye bafata amabuye igipolisi kije kubatera iduka byotera ni ukuvuga ngo abagira imyerekano nabo bashaka kujya mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo mu gisagara hagati bunge bahurireho aho bita Place de l'Independance ni ukuvuga ikibanza cy'ikiri kwisukira mugabe igipolisi nacyo kikabuza gushika muri icyo kibanza iyo igipolisi rero kibonye magana baza kubasatira kikagira serivisi byotera kikanabasa mbere n'amasoro nyayo cyangwa n'amagrenade ibyo rero urabona ko ubu igipolisi gisa n'icyabigabanyije ngira ngo nk'uko gukoresha inzuzu atacyo bimaze mugabo n'ubunyine barabatera bya byose byokera bakabatera n'amazi n'ikimenyamenya rero uyu munsi mu komine Nyakabiga bavuye muri Nyakabiga bageza mu Bwiza batatuzyabe bagenda no mu Bwiza ikiduga rero gisuka kw'amazi abantu cyakiye kigwa kiratembagarira mu isanivo kuko wari agitwaye ariko ari usanga inyuma yabo biyerekana abagira imyerekano kugira ngo abafite amazi hanyuma imodoka itembereye mu isanivo kuko amabarabara yo muri iyo parike ya Bwiza ntameze neza ariko biraboneka yuko uraje navuga ngo umuvuduko byari bifite bwa mbere usa n'uko umengo wagabanutse urabona ku mpande zose ko umengo waba igipolisi wabiyerekana urabona ko bose barabishe ntibimeze nko mu minsi y'ubukira uko byari bimeze n'uyu minsi yindi ishize iyi minsi itatu.
Tabita, muri make cyane hari amakuru avuga ko abaseruka imigambi itavuga rumwe na leta boba bagiye mu myerekano n'ibyo?
Ego nibyo barayigize ariko yari imyerekano avuga yuko idasetse cyane nk'abaserukira imigambi bagendera mu miduga harimo abatinya gufatwa nk'umunsi nabonanye n'icyo afata mu kibuga navugira urungani bibiri amizero yayo nunani nimu agasongwa atanu hamwe na ndikije na salo ndikije twabonanye kuri ku kibanza cy'ikwishyura aho bavuga yuko ariho bagira bahurire mugabo naho igipolisi cyayitangaje barabura ingene bahaza mu nyuma bakagenda mu Nyakabiga niho rero baciye bahasa mu masaa munani bahasira abo bagira imyerekano mugabo bombi byabaterekeye ko imyerekano bagira imyerekano neza kuko amabarabara yari agiriye kandi n'ubundi naho nyine igipolisi cyayitangaje.
Tabita, ikibazo cya nyuma, iyo myigaragambyo irakomeje, amahanga akomeje kotsa igitutu igihugu cy'u Burundi kugira ngo kibe cyakubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Arusha. Amahanga akomeje kohereza intumwa, hari icyo ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD cyari cyatangaza niba kizakemura icyo kibazo ubu ngubu kivugwaho cyane.
Umugambwe uri ku butegetsi wowo turaze nk'ibintu bagenda bavuga ukabona imyifato yabo Nuhi mwusi ya tangazini kwa hakote ama hila mashasa ama inoti vishasa animatu wa jiji uongo ye ibani mwuri jubu tuma jiji tuma ikoje mwini kijie mwagu jubu usanu gaga jehu zimagu kujubu daga jehu samu gaga je ya tisheko wa uwe jimandoa wa labandanya kuko inkoko jiri ndego jari kanduza wa labandanya mwagu mbege mwagu 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 kutege ki unafari mwagu chanzo chane ariko abandi ku rundi ruhande nabo abatavuga rumwe na leta hamwe na sosiyete sivile bakavuga bati twebwe ntiduhesha tugomba kwisaba mpaka hari n'abandi bantu rero batangiye kubigira ibintu by'amoko bavuga yuko amakarite iyo bari kwaragira imyerekano ari amakarite y'abatutsi hanyuma iyindi miryango nabo bakavuga bati sivyo amakarite ari kwaragira imyerekano n'abantu bose harimo abahutu n'abatutsi ibyo mbere byavuzwe na Gasongo Atene yaragize n'ikiganiro kwa menyeshamakuru mugabo rero icyo ni ukumenyesha ni ukubona ko leta iri kuyashyiramo ingufu nyinshi kugerageza kugira ngo mu zindi ntara ntihabeho imyerekano na cyane cyane igakoresha bwa buryo bwo gukata amatelefone ubu abantu ntibakumenya n'ibiba mu gihugu.
Tabita Mukamusoni turagushimiye cyane umwanya dufite ni muto reka dukomeze mu makuru yandi avugwa hirya no hino kwisi.
Tukiri kuri iyi nkuru umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu Burundi Igiteka Anshel niko yagize aravuga ku bwene bakingingo y'umushikiriza manza kizigenza u Burundi murantunga mu gihe imyerekano ibandanya mu gisagara cya Bujumbura abari kwisonga mu gutegura imyerekano ngo bagiye gushengezwa mu butungane umushikiriza manza kizigenza wa Republika Valentino Bagarikunda yabwiye abamenyesha makuru ko umugwi w'amatohoza bamaze gushigwaho mukurikirana amajwi y'umushikiriza manza kizigenza wa Republika yatororokanijwe na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Uyo mugwi ushinzwe rero kugira amatohoza kugira abateguye iyo migumuko abari bo bose aho bari hose bamenyekane bafatwe bace bashengezwa imbere y'ubutungane kugira barangure neza ako kazi abagize uwo mugwi barafise ububasha bwose bahabwa n'amategeko mu bijanye n'amatohoza kugira abakoze icaha canke abakoreshejwe mu gukora icaha n'ivyakoreshejwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane. Uyo mugwi urafise kandi ububasha bwo kumviriza uwo ari we wese afise icazi kuri iyo migumuko kugira ukuri kumenyekane. Uyo mugwi urafise kandi n'ububasha bwo kuyikora kuba OPJ n'ivyaba ngombwa. Icegeranyo kizotangwa mu kiringo c'ukwezi uhereye uno munsi. Uyo mugwi urongowe n'icariho c'umushikiriza manza kizigenza Manirakiza Adolf.
Tukiri kuri iyi nkuru umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu Burundi Igiteka Anshel niko yagize aravuga ku gene bakingingo y'umushikiriza manza kizigenza w'u Burundi Valentino Bagarikunda mu kiganiro na mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Yego mu ishyirahamwe cyamwe riharanira agateka na muntu twabonye yuko ari kugira ngo babandanye no vuga bahungabanya agateka ka zina muntu aba bantu bavuga ko bahize abantu mu ibarabara duhereye ku mashyirahamwe yigenga ko batangura gufatwa n'abandi bose bivuga ko biketse uravuga muri kumurarize bavuze bayihaye washa no vuga uko bashobora gufata uwo ari we wese. Aho rero twebwe tugira tuti bayishizeho kugira ngo ntihagire n'umwe mubo bari bakeneye ashobora gukoresha pako batamufata. Mwarumvise hirya y'ejo ko bari basohoye imitahe ifata Pacifique n'inazo serikira Fokode shimira imana zitari arewe mucamubona yuko iyo komite igiyeho naje kugara RPA bariko beruka ko kutwara RPA bariko baca no vuga amaradio yo nka yose mu gihugu ntavuga n'ikindi naco uwo kigiye gutera ubwo urumva amatelefone barayaciye muri aya makarite meje kuvuga Nyakabiga Musaga Ngagara ubu ntawe telefona mu ijoro twa telefona nabwira ngo twumvise uje mu ikarite yaje gutera nico rero jewe uwo mugwi nta kintu kindawuzeye ko nabwiye ngo uri kuraraba abawurimo nuvuga nka 90% n'abari muri uwo mugambwe sendede.
Ubusanzwe umushyikiriza manza afite uburenganzira bwo kubashyiraho umurwi nk'uyu mu bihe nk'ibi
umva bo irikosa bashyize kuri abantu bariko baragira imyerekano yerekana abantu bari mu ibarabara kugira ngo berekane akababaro kandi akababaro aciye amezi kuri n'ukuri ntibahirahire ngo bahonyangaga amasezerano y'Arusha bahonyange no vuga ibyizwa shingiro ubu rero barabigize aho kujya kutora inyishu y'ikibazo kiri mu Burundi no vuga inyishu yuko umukuru w'igihugu yo bivamwe amaraso ntabandanye seseka bashizeho umuguru kugira ngo biruke ku bantu bariko no vuga baharinira amateka yawo bariko bavuga bati nyabuna nyabuna amasezerano rero sho niyo adushikanye ngaha niyo yatumye abagwanyi bari mu ishamba n'abasoda b'igihugu bavuga bitirirwa ubwoko bumwe ubu bari kumwe abapolisi bari kumwe uno munsi nyakabigira agendwa iraramwe no mututsi muto musaga nuko ayima manifestation ari karaba haza abanyabuhonga haza abanyakamenge bose turi kumwe
n'ubu tuvugana ansheri birumvikana ko telefone zifite ibibazo ifungwa rya radio RPA ndetse hari n'ikibazo kuri bijyanye n'imbuga mpuzambaga nazo zidakora neza nkamwe muri rige iteka mubibona mute kuba izi mbuga n'amaradiyo akumirwa cyangwa gahagarikwa
najya ntangure ndabwira ibihe turimo amashuri yose bariko barata amashuri barasanzwe baba mu ma interne kubera ntacyumviriza amakuru mu gihugu bumviriza iradiyo imwe y'ubutegetsi nayo ivuga iturira ivuga ibyo z'amoko atanabe kihari isanganiro ntivuga ruguru ibonesha ntivuga ruguru RPA yugaye hose ivyo rero n'amatelefone ubu bahora bahamagara bakabaza atari kwavuga iki barayaciye icyo rero twisigura tubiha ni kimenyetso kitabesha iyo novuga guverinoma zose ziri kotegura ubwicanyi bariko bategura ubwicanyi kwica abantu badahuje ni kimenyetso kitabesha cerekana yuko uno munsi bashobora kuturaramo ejo bashobora kurara mu bandi ntihagire icyamira RPA yabayugaye kubera ko imivuga ati hariya na bariko kumusaga bariko baraterana amabuye kumusaga bariko bigenda gute abapolisi ariko bararasa abantu ariko babatera amagrenade ajya defensive ariko bararasa amasasu aya y'ukuri n'ukuri kugara ayo maradiyo kugupa ayo matelefoni ni kimenyetso kitabesha cerekana yuko ubwicanyi bushobora kuba kandi burimwo ubutegetsi munama twa amatiko turasegemera mu ishyirahamwe ry'iteka tuvuga tuti ibi byose ivyo bagira byose bizobazwa umukuru w'igihugu na leta yiwe
uwoni asheri niko yagize uyoboye ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ligiteka mu Burundi iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
abanyeshure bo muri kaminuza y'i Burundi bariko barataha kuko kuva mu gitondo ntibigeze babagaburira kandi nta numwe mu bategetsi ba universite arababwira igituma ako bicwa n'inzara baca bahitamwe gutaha twarondeye abarongoye kaminuza ku biro turababura twahamagaye naho ntitwahamagaye ntibita baco kimwe no mu bushikiranganje bujejwe inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi kiretse ivyo imyerekano irabandanya ubujumbura n'inkuru ya Desire Hatungimana
ku mugoroba wo kuri uno wa gatatu muri campus ya Mutanga muri kaminuza y'i Burundi abanyeshuri bariko basohoka ku bwinshi bikoreye amasakoshi abandi bafise amamatera basa n'abantu bahunze umwe muri abo banyeshuri Diomede Nizigama yatubwiye ko bahunze inzara kuko bamaze umunsi wose batagaburiwe kandi ababarongoye batababwiye n'igituma
abanyeshuri bariko barataha kubera mu gatondo acari barose ku murango ntibafunguye kuri ivyo rero twamenye ico vyavuye ko twabajije nta nyishu baduhaye abanyeshuri rero kubera biri ubusa baciye biyumvira yuko botaha kubera ntibaguma ngaha ngo bicwe n'inza
naho bahisemwo guta bakomoka Diomede Nizigama amenyesha ko batazi ko bashiki wabo kubera umutekano muke uri mu Burundi
ni igikorwa kigoye kubera ntatike abanyeshuri bafise kandi n'imodoka ntiziboneka kandi ni mu gihe kigoye abanyeshuri barashaka kugenda bagashika mu nzira bakagira ingorane nico gituma rero twasaba bareke kwirukana abanyeshuri barinze kubicisha ikigoye
twagerageje kurondera abajejwe uburaro muri iyo kaminuza kugira batubwire imvo yatumye batagaburirwa rwaruka turabakena aho basanzwe bakorera no kuri telefone turabarondera ntitwashobora kubaronka Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
abatwandikiye bakoresheje ikibuga cacu ca Facebook babandanije kuvuga kunyerekana ibandanya mu Burundi ukwiyamiriza igenwa rya president wa Burundi Pierre Nkurunziza kurundi ikindi kiringo mu matora mu kubiri y'ibihugu yimirije mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka hamwe n'ingingo y'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi yokugira isitohoza kuvyo yitabagira imigumo ko mu Burundi. Thomas Kamilindi niwe yegeranije ivyimviro ry'abatwandikiye no munsi.
Inka nziza ni gutangira ati igihe ubona ko abaturage batagushaka kuki utareka kwiyamamaza. Manda zishobora kuba neshanu ariko se igihe ubona ko abaturage batagukunda wabiretse. Je numva amasezerano ya mbere ari abaturage tutitaye ku byitegeko nshinga n'ibindi byose. Gatwa Hassan Ene ati uwo mushikiriza amanza mukuru wa Republika arabanze ahane abahonyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Rusha. Hategekimana David ati bagomba kuruha kuko barwana intambara idakwiye. Gusa turasaba leta y'u Burundi kutongera guhutaza abaturage kandi nabo bagire barekeraho nta mpamvu yo guhara mu mihanda nta kazi bikorera. Nzoyihera Odas ati kuba abakora imyiyerekano bagabanuka birumvikana kuko gukandamizwa biratuma babivamwo. Nsabimana Danka ati mana tabara Barundi mana ntibizoshike yo wacu Rwanda. Nziko president wacu ari umugabo atazihambira ku butegetsi nka Pierre Nkurunziza. Hategekimana yankurije Rosette atahubwo ndabona leta y'u Burundi nayo ariyo itangiye kwigaragambya. Ndebera nawe gufunga maradio yigenga, ugafunga televiziyo zigenga, ugafunga Facebook, WhatsApp, Twitter n'irindi tumanaho ryose aho murumva ko leta nayo yatangiye kwigaragambya. Nshimiye Imana Floribert ati mbere yo kugeza abategura imyiyerekano imbere y'ubutungane nibahere kumbonera kure zigize nk'intera hamwe zo mu Rwanda mu gihe cya genocide. Nta gahora gahanze Pierre Nkurunziza ntazatinda kubona ko yibeshye na Laurent Gbagbo yari umugabo. Uwo Laurent Gbagbo nimba mubyibuka neza yari president wa Côte d'Ivoire noneho rero yanga kwemera ko yatsinzwe mu matora kugeza aho bamujyanye mu rukiko mpana bya mpuzamahanga.
Ibiganiro twateguye bigiye kurangira ya matu wibutse ingingo nkuru nkuru zazigize amakuru yo kuri uyu mugoroba. Intara mu karere ko muri Afurika mu buseruko yishyuwe n'agacerere gakomeye ku myiyerekano ibandanya mu Burundi kwiyamiriza igenwa rya president Pierre Nkurunziza kugira asubire kwitoza mu kindi kiringo mu matora yimirije mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu.
Igihugu cya Indonesia cyaraye cyishe imfungwa 8 zari zimaze muri gereza ariko zarakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge bitemewe n'amategeko. Nk'uko byatangajwe na ministri w'ubutabera wa Indonesia General Muhammad Prasetyo, izo mfungwa zirimo abanyanijeriya 4, abanyaustralia 2, umunyabrazil 1 n'umunyaindonesia 1.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryamenyesheje ko ritanguye gutanga ibifungurwa n'imiti uno munsi wa gatatu mu gice kiri hafi y'ahabereye ikinyamugigima gikomeye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu gihugu cya Nepal, aho igitigiri cy'abapfuye kimaze kurenga 5,000.
Abashinzwe amatora mu gihugu cya Togo batangaje ko umukuru w'igihugu usanzweho Faure Nyansimbe ariwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa gatandatu ushize. Umuyobozi wa komisiyo y'amatora Taffa Tabiu yatangaje ko Nyansimbe yagize amajwi 1,200,000 bivuze 59%.
Leta y'igihugu cya Niger itangaza ko abasirikare 46 leta Nigeria bishwe mu mpera zindwi irangiye mu gihe inteko zariko zitana mu mitwe n'abagwanyi mu Boko Haram. Ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye ngaha. Dushimiye engineer yadufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe na Fatou Arima Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro kuri umugoroba mwari kumwe nanje Fite Niyo Ngabo
nanje Edirwema, nkaba mbashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza. Twongere duhure ejo mu gitondo guhera saa 11:30.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.